bwambere na mbere turazi yuko hajya Fondation Pax Burundi yashize abana ba academy turazi kara hakorera Maison Shalom mugabo kubera twagise umugambi wo gushira abana muri academy yego nabishye muri Fondation Pax Burundi twarabanje turabaza ati none ko dufise umugambi uyu ahantu he bimeze gute no twashobora kuronka umuco batugira yuko gushika ubu harya hari mu minwa ya leta ari nacyo gituma twaciye tuja kubaza yangene bimeze hama turagirana n'amasezerano na leta hama barahaduha igihe umwanya uri presi kugira bishobore kuharangura ibyo bikorwa
bahabahaye mu gihe kingana iki
gushika ubu amasezerano ahari kontra ihari entre Fondation Pax Burundi na nafise imbere yanje mengo ni imyaka ibiri mugabo iyo details ndisire ndashaka kuyibaho umwanya n'umwanya mugabo hariho aya masezerano yanditse hagati ya Fondation Pax Burundi hamwe na Ministère de la Justice aho kuko kubijyanye n'ingene Fondation Pax Burundi ishobora kwakorera ibijya bikorwa iri cyakorera guhera muri kino gihe
muri iki gihe kandi mukaba mwishyura leta mukodesha leta
dukodesha leta ko turayishyura amafaranga angana n'imilioni 3 ku kwezi
none uravuga ko mukodesha leta ejo cyangwa ejo bundi Maison Shalom iramutse itsinze leta mu rubanza madame Barankitse atugeraga yuko yareze leta mwebwe mwakora iki
kwebwe Fondation Pax Burundi nagira kwanza mbwe ko ari fondation iri kurikiza amategeko ibintu byose bikora mu mategeko nacyo gitumya tutashobora kuvuga ngo dufashe ahantu nta burenganzira dufite bwo gufata ahantu h'umuntu cyo gituma hari amasezerano hagati ya Fondation Pax Burundi na Ministere ya Justice ni kuvuga rero yuko bishitse nk'uko rongo imeze Shalom ivuga bishitse leta igatsindwa kwicyo kibanza hari amasezerano ahari entre fondation ministere y'ubutungane nuvuga yuko baraduha preavis hama ikurikije kandi amategeko baca baraduha preavis hama tukasubiza nta ngorane ibirimo ko twe fondation turi ku rwego rwo hejuru ibintu byose twikoresha amategeko
none kubera iki mwahisemo gusaba leta kujya gukorera hariya mu Ruyigi hakoreraga Maison Shalom mwahahitiyemo izihe mpamvu
ubwa mbere na mbere no byavuye ku banyagihugu baho kuko baratubwira bati hano hantu harakorera ibikorwa bya Maison Shalom mugabo ni mu ishyamba hari harameze ibiti hasa nabi hama rero tumaze kumva ibyo abanyagihugu bavuga n'ibyo bifuza niko rero twaciye twiyumvira yuko uwo mugambi twubaza hama ca turabaza ingene vyogenda niho rero twaciye tumwe twumva yuko leta ariho ariyo yafise mu ntoke hama turayiyaprosha turayegera hama tugira nayo amasezerano n'ababyeyi
uretse icyo gikorwa cyo gufasha urubyiruko urwaruka rufite impano hari yindi migambi mufite yo mu minsi yo mu gihe kizaza muri Fondation Pax Burundi
Fondation Pax Burundi ifise imigambi myinshi itandukanye harimo gupromoting abana bakiri bato bafise impano zitandukanye kugira nabo bashobore kwiteza imbere biciye muri sport cyane cyane muri football kama kandi Fondation Pax Burundi irafise radio yitwa Igo Sport FM muri kino gihe yumvikana mu karere ko muri Suwede mugabo mu migambi yihuta iri imbere nuko iyo radiyo yoshobora kumvikana mu gihugu cyose irafise kandi umugambi wo kurima no korora kijyambere irafise kandi umugambi bwa mbere na mbere tubanza gushimira leta kuko twemerera ahantu dushobora kuzotegura ikibanza cy'ingenzi kugira ingenzi zishobore kuza ziraza mu Burundi ziraba ibyiza by'u Burundi hama ikindi Fondation Pax Burundi yaratanguye kandi muri kazodizobandanya ifasha mu iyubakwa ry'ibibuga bitandukanye yarabitanguye icyabikora muri mu ntara ya Kirundo aho stade yo mu ntara ya Kirundo iri kirubakwa Fondation Pax Burundi yafisemo kuboko yafisikiri kiraterera Fondation Pax Burundi kandi biciye muri inkuru nziza Peace Park Complex Stadium iri kirubaka n'amashure azo kwiga abana b'u Burundi irategura kandi na Coupe Limitée Nationale n'uvuga yuko ibyo Fondation Pax Burundi ikora n'ibintu bijya mu iterambere cy'igihugu kandi ikabikora ikurikije amategeko inacho gituma rero twohumuriza urangoye Maison Shalom yuko ntagiye ikibazo kuko hajya mu rwigi n'amasezerano nifata kibanza kuko twararonsa baduhaye mu rwigi rishobora kuzokubaka akademi nziza ya Fondation Pax Burundi bijya nivyifata kibanza rero kuko amasezerano aheze tuzonatanga nta ngorane.
Fabrice Niragira umuvugizi wa Fondation Pax Burundi ndagushimiye cyane kubwa kakanya uhaye ijwi rya Amerika.
Inanye ndabashimiye cyane kandi nkaba nonge ndabashimira kubona mwiyumvire kuturondera gira dutanga umuco kugira abumviriza ijwi rya Amerika bamenye ingene ibintu bimeze atawubeshanya murakoze cyane.